iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ubu ni wa mwanya mwumva ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa kumi kushika saa kumi n'imwe. Umunsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Mu Burundi muri iminsi heze havugwa amakuru atari make ajanye n'ityoza ry'agateka k'abana mu kibano mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ndwi heze abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda barahawe igihano cyo guhambwa mu binogo babona. Abana babiri ahandi naho ubusuma bw'ibigori bagirijwe ubusuma bw'ibigori mu mirima. Inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelize Ishatse, aho abana baciwe ibikonjo kubera ubwo busuma. Hari n'ayandi makuru yavuga yuko hari umwana w'imyaka 13 muri iminsi nyene yacumiswe na nyina kubera yagirizwa ukuzigiza ibigori. Eka hari amakuru menshi ajanye n'ityozwa ry'abana ariko aravugwa muri iminsi. Nivyo tugiye kuganira, tugiye kwihweza bimwe mu bituma abantu batyoza agateka k'abana mu buryo buteye agahinda. Nibihe vyiyumviro biba biri mu bwenge bw'umuntu, mu vyiyumviro vy'umuntu mu mushahe wiwe. Tugiye kuganira na mediatrice Nibaruta, mu psikologe ajejwe kuvura ibibazo by'inyifato z'abantu. Ni mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Tubahaye ikaze mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko muvyumvise muri kumwe na Oriane Itangishaka. Muri iminsi heze haravugwa amakuru atari make ajanye n'ityoza ry'agateka k'abana mu kibano mu bice bitandukanye by'u Burundi. Mu ndwi heze abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda barahawe igihano cyo guhambwa mu binogo. Abo bana bahowe ubusuma bw'ibigori mu mirima. Inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse, tubanze tuyitega amatwi.
Ari yabahanze maguru mucene aho usanga bari bacimba.
Oya
yarabaryamye acafurira kugera yafuriye uruhande. Urumva yabafuriye uruhande
bahari. Aba n'abanyagihugu mu gacimbira Nyamabere bari kubarerekana ibisigaye by'ibinogo byahambwemwo abana babiri b'abahungu biga mu mwaka wa mbere hari mu masaya ku mugoroba kuri uyu w'Imana. Ibyo binogo byari bifuriye yamara akavuga ashaje niko kerekana aho byari biherereye mu kigo c'urugo rw'abahambye. Umwe muri abo bana yitwaje Jide Imana turi kumwe.
Nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbira ikinogo inyuma ngo baduhambe. Ni nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo. Nyandwi nyine niwe yaciye ancindagira. Nanje nace numva mu maguru hacindagira. Yari yamboshatse aradukubita ku maguru.
Yakuboshe n'iki?
Namwe n'umusegetera.
Abo bana bari munsi y'imyaka 10. Umwe yarafuriwe gushika mu gikiriza, uwundi nawe mu izosi. Uwitwa Dofa asanzwe atwara umuryango utabara imbabare kwa hoje kuri uwo mutumba, niwe yaciye munsi y'urugo hanyuma yumva amaburogo y'abo bana niko gucaza kubatabara nk'uko amakuru twarosa vyemeza. Ubusuma bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano.
Mwari mwize ibigori?
Eh.
Mwize binga?
Byari bikenye nabyo twaharuye.
Byashika cumi?
Ni goti y'uwo wundi mwana yavuze tubishyiremo. Twaciye tugenda kubishora.
Mwabishoye angahe?
amajana atanu narishonje kwatse tugenda kujya mu restora
abavyeyi bo bana nitwashoboye kubaronka kugira abagico bivuze ko uyu yagirizwa kubahamba yitwa Elias Nyandwi kiretse ko ari wenyine kwibwa asanzwe ajejwe yandi mabanga muri ako gacimbiri abo twaganiriye babazwa nuko ari we yubahutse gukora ico caha
ahara matati ntibahaza birababaje kubona umwana hanyiki kigori ari wabaza gufata ngo bahambe umvize mbonya kwezi tumariye iki kigori bamuhambe mugabo ucesha maraso ntacho bamuvugisha kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora maraso nkarega no gupfa nkuko guhamba ufata bana ati imba imba mwigere agashira abana bakagegwa ngaha ntumutse yuko numuntu mukuhema ahema ashe munda ariyo nayo nyanigira abana bakanigwa bagasubira numubabaro numubabara hakugira 10 dufise wababyeyi twe tuko turavyara mbebe abo ko babafise nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
Nyandwi Elias twamurondeye ariko nitwashoboye kumuronka hari nkuru zivuga yuko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe n'abajeje umutekano kukaba nkako mujyo ryake yajeje umutekano nkuko makuru abandanye yemenyesha baraje kuri uwo mutumba kumurondera baramubura hagataho urongo ya gacimbiri Nyamabere amenyesha ko umwe mu bavyeyi wabo bana nawe ne ko yarondegwa kumva z'abatohoza kubera ko ariwe yaba yatanze uruhusha rwo kubahamba abo bana bahambwe bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima abahamya gatya kazi na muntu bariyamiriza be nivyo bihano bitindenza rugero muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Fidelite Shatse ijo rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Fidelite Shatse kuri iyo nkuru handi naho abana babiri umwe w'imyaka 5 n'uwundi w'imyaka 9 baciye ubikonjo bagirizwa kwiba nabo nyene ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba intara ya Gitega abagirizwa bariyemereye icaha aho bafungiwe mu gasho abana baciye ibikonjo bariko baravurirwa mu bitaro biri ikibuye muri komine Bukirasazi y'intara ya Gitega iyi nkuru twayishikirijwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana tumutega amatwi
abo bana babiri baciye igikonjo c'ibubamfu umwe mwijoro ryo kuri wa gatatu ku mutumba wa Karemba komine Itaba intara ya Gitega gati mu Burundi batemwe bikekwa kuba bari mu bantu bibi bigori mu mirima nkuko bimenyeshwa nabiyemera gukora ico caha Bizimana Richard w'imyaka 6 yiga mu mwaka wa kabiri na Ndayishimiye Arinde w'imyaka 9 aho bagwariye mu bitaro vy'ikibuye muri komine ya Bukirasazi intara ya Gitega barahakana ko atabigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavuka yakorotse mu itongo iwabo bose basanzwe ari impfuvyi barezwe n'incuti zo mu miryango abona Imana Leonia areze umwe muri abo bana
iryo voka bandura ko amavuka hari hakantu kakonga urumva kegereye umwonga nyavuka nagiye ari kugacama ku mwonga urumva rero banduye nyamavuka baca ngo bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo impande ya nyabigore ngo nyabahungu ngo bacava mu gitoki ngo baca bavuga ngo nimuhagarare ngo baca barahagarara urumva nyene bafise ngo umwaka ubwo buvuka bubiri ubundi ngo buvuka bubiri bahagaze ngo baca bababwira ngo shira amaboko hasi ngo baca barashira hasi nyene ukuboko ngo warubika hasi ngo baca baratema batemye umwanga ranka gucika ngo ashabazana imbuga itaba cyabarakereresha nyene baraheza induru nyara ngo bwana bwarakomye induru mugango ntago ntacatabaye bona numwegeza atabara
abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nkuko tubibwirwa na Leonia yabona Imana
nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano abajejwe umutekano bacha baraza barabafata babafasha tireko tubafashe ni mubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza ati hanyuma tuce tubajane urumva ko basiga bararondera ibikonjo byabo twese twamaze gushika no kwa muganga ngo barabibura ngo nyabango bavuga ngo ntavyo tubona ngo bacavuga ngo biri muhira muhira baragenda kandi ngo bacha bavuga ngo naho nyene turabibutse urumva bacha bajeje umutekano bacha barabatwara nyene imbere ku Nyamiramazi
uwo mukenyezi arafite ica saba kubyabaye
kugubanje gucungane no busaba yuko bwomvuriza abo bwomvuza abo bana hanyuma bajeje kubavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikagoma zikurikiranwa hanyuma zikurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano guko babigize babibona guko bajya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko
Nziri busa Matilda nawe nyina afatanya nabo ni imana kurera abo bana b'imfuvi.
Bo baba turushinganje bo turabira abo bana kuno bameze bakabona ico bagikuye twe nta rubanza twoca nibo bo kwicira. Kuko abo bana bose ni imfuvi ona fisese urya na fisese bose ni imfuvi kandi mu bisanzwe turakenye turabakene uni muramwanje. Mu bisanzwe umwanaje nenda mutunze kandi abo bana bose basigaye muhira nije ndabatunze. Nubu jendu mukene nta kintu nikora ko sira asiyo siki ndayija ruko mvuye gukorera abantu.
Salvatore wakundukize jeje bibazo by'imibano muri komini taba yagize icavuga kuri ubwo bukozi bw'ikibi.
Mu bisanzwe witegereje ivyabaye biteye agahinda ntacu umuntu yobivuga ko mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa no butungane kugira ngo ejo ntibazo ejo ntibazoce basohoka bidegenza bavuga yuko inkozi z'ikibi kumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekugwa. Ivyo nibaza ko ari ivyo tuzogenda dukurikiranira hafi ejo kumbure kugira ngo ivyo ntibize bibandanye. Twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubwire yuko atabantu boza barihanira niyo umuntu yabafashwe mu cyaha mu ikosa kanaka ko yo kwitora ubutungane.
Ndayikengurukiye Shadrack w'imyaka 19 n'abayubaye Didier w'imyaka 16 aho bafungiwe mu gasho k'inyamirama muri komini Taba bariyemera ko ari bo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza uvyo bakoze. Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ndashimiye na Fidel Antoine Sabimana kuri iyo nkuru. Hari n'iyindi nkuru yerekeye mu mpera zindwi heze nyene yerekeye umwana w'imyaka 13 yazibuwe imbugita na nyina wiwe bakavuga ko yoba yaramuhoye ukuzigiza ibiharage. Ivyaha nk'ivyo rero abana bakoregwa bitegwa n'iki? Mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu cuno munsi tugiye kwiheza ku rwego rw'ivyiyumviro canke umushahe w'umuntu ibituma umuntu akora icaha gitkyoza umwana muto na cane cane mu gihe iyo gombye kuba ahubwo yo mukingiye ubuzima. Twatumiye psychologue médiatrice Nibaruta akabavura ibijanye n'inyifato kuri cabinet Nibaruta ibujumbura mu Burundi adufashe gutegera izo nyifato nico kogwa mu kibano no mu gihugu muri rusangi mu gukingira umwana. Twakira umutumire wacu tutarinze kurandira mufaso ni Nibaruta médiatrice ndabaramukije kaze mu kiganiro. Murakoze cyane kongera kugaruka kugira mudufashe kubijanye n'inyifato. Turazi ko ari ikintu mumaze igihe kitari gito mukoreramwo umwuga mukoramwe umwanya utari muto. Mudufashe gutegera amabi amazi iminsi yandikwa avugwa muri za WhatsApp mu makuru. Murayumva muyabona mute kuri mwebwe iyo mwumvise inkuru nk'izo mwimvira mute?
Turayumva kubera kino kiriko kubera mu gihugu cawe cyane cyane umuntu yitubijyanye n'inyifato. Ivyo umuntu aravyumva kandi birateye akoba mu buryo bubiri ku magara y'abo bantu babikora cyane cyane n'inkurikizi bishobora kuzogira muri kazoza kuri abo bana nyene babikorewe. Kuko amahirwe menshi ni uko abo nyene bakorewe ivyo nyene bashobora kuzokora ibisumba ivyo bakorewe.
None kuri mwebwe ho bari kubera kumbure amakuru asigaye yoroshe kuronka yuko aya makuru agenda araboneka canke ni ibintu bisanzwe biriho biriko biriyongerekana muri iyi minsi? Kuri mwebwe mwibaza ko biva kukiko twumva inkuru nk'izi zibabaje cane 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 uko kuntu abana bariko barahohoterwa, si ibintu bisanzwe canke amakuru aroroshe kuronka muri iki gihe?
Benize bibaba byakoze ku mubiri bigaragara biroroshye kumenyekana kubera abantu bose barabibona. Ikiri n'imbere giteye ubwoba gose n'ibikorerwa ku mishaha y'abana cyangwa mu mishaha y'abantu. Burya ibyo bintu baba ariko barakora bifite insiguro ahanini umuntu afatiye ku bijyanye n'ingene uwo muntu yabikoze umushaha w'ingene umeze. Hari akaruru abantu benshi batumva batabona mugabo burya mu mishaha y'abantu hava amaraso. Umuntu yofata nk'ibikomere bibisi bijanye n'ubuzima uwo muntu aba yarabayemo, bijanye n'ibyo aba yarabonye, bijanye n'ibyamushikiye we nyene ubwiwe, agaheza gaca abikorera abandi bigaheza bikabasindikaza.
Kuri ibyo bikomere nyene uwo wavuze turavye kuwo bayakoze ico caha, biba byashitse kuri uhe rugero kugira ngo ivyumviro vyiwe bimutume ashika kuri urwo rugero rwo gukora icaha nk'ico gukata igikonjo c'umwana canke kumuzibura ku kintu c'icaha gitoyo bayakoze, kuri uwo muntu aba yabikoze bigenda gute kugira ngo agere kuri iyo nivo kuri urwo rwego?
Burya iyo abantu benshi bariko baca mu bihe bigoye nk'ukubura abantu ugasanga ntibagandaye ku rugero rwiza, ugasanga yarabaye wenyene yarabonye abantu bariko baragirirwa nabi mu buryo abantu batakaza ubuzima nk'uko yitwa canke mu gutsinda ibihimba ibicanke biriya canke umubabaro urenze urugero, birashobora gutuma umuntu yisanga ariko akora vya bintu nyene mu bwenge bwiwe yabona ko ari bintu bibi bidakogwa. Kenshi na kenshi bene abo bantu nubwo atabipima twabagiriye abo babikoze, umwogenda canke mu kibano canke inshuti bokwinjira mu buzima bwabo bobona yuko hamwe bashobora kuba barabonye ivyo bintu biriko birakorerwa abandi bantu canke bo nyene ubwabo barashikiwe n'ibintu bibabaje birenze urugero ku buryo bihindura ingene babayeho n'urugezo rwo gukaza ishavu ry'umurengera, ugasanga bakoze ibidakogwa cyane cyane ibyo gusibihimba abantu cyangwa kubasindikariza ubuzima cyangwa by'ukuri bakabaka ubuzima. Ni umubabaro rero mwinshi uba wayibitse nka kurya ifuku ikimbika, nawe nyine ni kukimbika ugasanga haboneka akajya ko gushobora kugira nabi arahejagize na agiriye nabi umuntu cyane cyane uwashobora umwana.
Ravuze ikintu gihambaye cerekeye kuba umuntu yarabonye ibyo bintu bikogwa canke kumbura akabona bifashe nibi nk'ibintu bisanzwe akaba yarabibitse mu bwenge. Ubwicanyi kumbure buba bwaraciye mu bihugu byacu bya Afrika n'ahandi ku isi, biratuma abantu nk'uko babivuze bagira ibikomere. None icyo gikomere umuntu yaraba yagize cyo kubona ubwicanyi, cyo kubona abandi bica abandi baca ibihimba by'abandi, bivugwa gute, bifata akanya kangana gute kugira ngo bivugwe, kugira ngo kumbure abantu birinde yuko amabi nkaya akogwa abantu bavugwa gute?
Biroroshe nuko ku rwego rw'igihugu abantu kenshi na kenshi bo abarongozi cyane cyane butunganye icyo twita therapy sociale, abantu baraciye mu bintu bitandukanye, abantu barabaye uburyo butandukanye, ndetse turetse n'intambara no ku rwego rw'umuntu umwe arashobora gushya mu bihe bitoroshye nko kubura umuntu yashika ku mutima cyangwa guca mu bihe bitoroshye. Biroroshe kuvura mu gihe burya abantu benshi ntibazi ko burya ijambo rishobora cyangwa kumviriza umuntu byonyine kumviriza umuntu bishobora kumuvura. Hari igihe usanga nk'umuntu yakiriye nk'umuntu nko kurakarira na twebwe ngaha, ugasanga urakiriye umuntu muraganiriye ku bintu bimaze imyaka 40, 45, ukabona araturitse ararize cyangwa arasohoye umubabaro ku buryo abahora bamubona ntibabohora babona ko afite ikibazo, cyangwa nawe nyine ntiyibaza ko byoshikaga agaturikisha akarira ku rugezo rungana nk'urwo rungana. Igihugu cyacu abize ibijyanye n'imyifato bagomba gukora ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo dukinge ubunya ibyo ni muriko murabona sibisanzwe mugabo ntibito ugereranije n'icyo ibyabaye mu gihugu, ibyabaye mu miryango y'abantu, ibyo babonye, ibyo baciyemwo, icyo bishobora kuzana mu myaka 5, 10, 15, 20 sosiyete canke igihugu cy'u Burundi ushobora gusanga kirimo abantu bafise ibibazo benshi kandi badafise n'ubushobozi bwo gukora neza, bwo kurangura imigambi neza, bwo kwiteza imbere, bari novuga icyo bita danje, kuko iyo umuntu yahahamutse yaciye mu bintu bimuhahamura umutima, ugasanga yaciye mu bintu bikomeye cyane cyane iby'ubwicanyi cyane ibyo kugira ibibazo bitandukanye bitera ubwoba ku rwego rwo hejuru, bishobora gutuma umuntu aba umuntu by'ukuri ashobora gukora ibintu bidakogwa cyane cyane mu miryango cyane mu gihugu
na cyane cyane kubana bakiri bato cyane nkuko twabibonye kuko gukorera icyaha umuntu mungana umuntu yovuga ko bisanzwe gato ariko ku mwana muto cyane nkuko twabivuze umuntu yokingiye ugasanga ni kurundi rwego biranababaje biteye agahinda nkino kino kiganiye
ni kuri ni bitereya ahantu ubwoba ko umuntu ya nk'abo bana bakiriye konje cyangwa bagiriye ibyo bagomba kuca mu kigo kugufashwa nimba aho baherereye harabizi bijyanye n'inyifato bagomba gufashwa kugira ngo ntibaze bakore ibisumba ibyo bakorewe
murakoze cyane rwose kino ni kiganiro k'ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika sino kwibariza ibibazo je nyene ariko reka nabo nyene tubahe akanya bakubaze twongere tuyage kino kiganiro duhere kuwitwa Beni wiriwe neza
yiriwe neza
murahura komeye
ego ndakomeye
kibazo cyangwa icyumviro
ego je ni nk'icyumviro noshikiriza jewe kubwanje ndiko ndaraba ibyo bintu dekamarenda bakengurukirije ujya Amerika kubona mwashoboye gushiraho kino kiganiro uyu munsi yari bikenewe cyane kubera ko ni ibintu biboneka ko umurundi wese afite umutima cyane cyane umuntu afite ibanga ryo kurera ategeza kwiyamiriza
murakoze cyane
hanyuma rero no kera mvuga nti mu bisanzwe umwana abana bangana nk'uko bagiye murabatubwira imyaka bafite bafite imyaka mike cyane na abana gukora udukosa nka tujya ari ibintu novuga bisanzwe cyangwa bagwamo kubera hari ikintu cyabitumye ku mwana sonza akagenda gutora ikintu cyamurundi umubyeyi arashobora kumuhanura cyangwa n'undi muntu guko umwana no igihugu suwumwe ariko guce bakumugiriye igihano nka kijya ni ibintu bimara amazi cyane rwose novuga rero nti na gatima barundi duhaye tugira bikagoye kumenya icyo kava ko ku muntu w'umubyeyi ego kubigirira umuntu utabyaye mugabo kacyumva hariho nabandi babigiriye abana babyaye izo zibira tenisoni cyane uvuga yuko umubyeyi agira ibintu nkabijya ataba cyitwa umubyeyi ahubwo bakwiye kurondera indi dinamite ntabwo yitwa umubyeyi ujya mwana hanyuma hagira ko mvuga nti ababijejwe boraba abo bantu bakora amabi nkayo iyo babafashe bakabahana bikwiye kuko mu Kirundi reka ndabivuge nko babivuga ariko ndavuga bati kudahana imbwa birorora imisega hamwe rero umuntu yoreka abantu nkabo ntabahane bikwiye wamengana kubaha imiti hanyuma ko mwadutumiriye n'umuntu ajeje ibyo no kwita umupsikologi ngira ngo kumbura abantu nk'abo boheza iyo bavuye no mu gashi iyo bavuye mu bihano nimba ari ibihano byo gufungwa babahaye bakagenda bakabumviriza kuko nibaza yuko ntihaba habuze akantu katagenda neza ngira ngo babinonoseye butubwiye hanyuma kumbura bakabafasha mu bijyanye no mu mutwe no ku magara yabo kuko biboneka ku mengo ntiba bigenda neza murakoze
cyane Beni cyumviro cyiza tubandanye twakire n'uwitwa Moses mbere y'uko duha kariyo psikologe nibaruta Moses uratwumva
niko ndabumva cyane mwiriwe
amahoro neza
nanjye ufatanye kwa niyo Moise
ashimiye
reka nonge ndabanza abashimire muri umuntu mbaye kano kanya kugisha nterere n'ikiganiro kandi madamu kitse n'umutumire
arakumva
yego nayifite inyunganizi canke nico nterera ku kiganiro cy'uyu munsi uterekeye ihohoterwa ry'abana canke ry'ugwaruka se kuvuga mu Kirundi na cane cane nakunze kubona nk'amakuru y'abana bafashwe nk'umwana yafashwe igiharage arakubitwa acibwa mbere ukuboko ahambwe igice cy'umubiri ngo ni kubera abibyeyi ibigori n'ukuri iyo ni ingendo kabisa umuntu mu gihugu cyacu hariyo gusezerera kuko ibihano na punishment ngiyo irateye isoni no kumva ko kumva nk'umubyeyi yabyaye akarera akaba yafata ko umwana akamukubita akamuca amaboko biteye isoni cyane ahubwo mbere nk'umuntu nk'uyu haba hakwiye yabakwiye guhanwa kabisa bimwe bimazeyo ikene nacyo za leta yarikwiye gutegekanya itegeko rihana abantu be nabo bagahanwa bimwe byishinzwe amategeko kuko biteye isoni nk'igihe umwana ashobora kwiba ikigori agafatwa agahambwa amaboko cyangwa amabwo amaguru igice cy'umubiri biteye isoni cyane ikene nacyo ikene nacho ndaguma gusa ubaga bitwa kuki kugira ngo umuntu yari yibungenze afate nk'umwana akamwica akamukorora atatsa muhora umuntu n'ikitazi mukirinda bita ikitazi ukabimufata ukamwica kandi mu gihe wabikora wabona yuko byari bikwibije nyine nyina wuyu ukamufata nabo bantu bakorora inda bakabata mu nzu cyangwa mu buzima bwa siguma bari bakwiye guhanwa bimwe bimaze bagahanwa bagashyiraho itegeko muri leta bigenda abo bantu bikabahana bivuye inyuma. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Beni. Madame niba ruta duhereye kuri yari Moiza duhereye kuri Beni avuga kubijyanye no kuvura aba bavuye mu gasho babakoze ivyo vyaha, ikintu n'ikintu gikomeye cyane 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 twebwe ino mu mahanga turabibona cyane yuko iyo umuntu ari mu gasho mbere yuko avayo babanza kumugirira uko kumuvura mbere yuko bamurekura kugira ngo barabe yuko abikwiye koko gusubira mu kibano. Hari ico ciyumviro co bagihari mu gihugu canke no muri ako karere k'ibiyaga binini caho abafungwa barekurwa bamaze gusa n'abavuwe imishaha yabo bakabanza bakaganirwa, co bari cyumviro nawe ubufise kugira ngo kumbure mukorane na leta kugira ngo abantu bavuyeyo babanze kuvugwa ku rwego rw'ivyumviro vyabo?
Oya nibaza ko nta bushakashatsi ndabigira ngo ndabe yuko aba mu busho hariyo abizi bijyanye n'inyifato, ariko coba yari ikintu cyiza kubera kenshi na kenshi iyo umuntu adafashijwe abari umuntu ashobora kugira nabi imbere ye ashobora kugira nabi n'igihugu, nicyo gituma bagomba kucyitwararika. Nta biharuro mfise byamaze gufashwa muri ubwo buryo, nta makuru ndafise ko, ariko by'ukuri nimba bitoba bihari byaba ari byiza cyane ko bihaba kugira ngo bikinge n'umutekano w'igihugu. Burya iyo umuntu atamerewe neza mu mutima ashobora gukora ibyo ari byo byose kandi ugasanga bironone wari we wese ari muri icyo gihugu.
Kuri Moise yavuze ikintu gihambaye cyane, yavuze kubatabana babo mu matoilete ibintu bizwi cyane byama bikogwa, ahubwo nyene yatwibukije hari umukobwa yakoroye inda yibarutse umwana ni mu ntara ya Gitega, yavyaye kuri uno wa kabiri indwi nyene aca aramuniga umwana amuterera mu isashe amuta mu gahinga, vyaramenyekanye hama abagenzi biwe aha ni mu gisagara ca Gitega ndiko ndavuga vyaramenyekanye abagenzi biwe n'abakenyezi muri ako karere baranamwikubitira cyane barakwa kumwica arokogwa n'igipolisi kiramutwara kugira ngo aje imbere y'ubutungane, ariko n'umuntu yaratkoroye inda yarazwi neza yuko yarayifise hama aramutoma umwana bagenda kubimenya babonye aho ikiziga cako kayo yakari n'ibintu biba cyane, arabaza ati biva kuki bigenda gute kugira ngo umwana atabwe muri mu kazu ka sugumwe na nyina wewe yamusamye yamuvyaye.
Mu bisanzwe tugaruka aho ku muntu ku giti ciwe usanga yarabayeho ubuzima butoroshye, novuga nko mu miryango ugasanga nk'umubyeyi umwe mu babyeyi arahohotera uwo umwe mu babyeyi arahohotera uwundi, ugasanga nta gaciro umwana aho uwo mukobwa aho ubuzima, nicyo kimwe n'abajya usanga badandaza imibiri yabo barahindura imibiri yabo bakayigira ibintu byo guha uburengana we, nicyo kimwe n'uyo mwigeme usanga agaciro k'ubuzima atakafise kubera yabaye mu bihe bitandukanye, urumva ntituzi uwo mwigeme ntitwamusuzumye cyangwa ngo tumuganize cyangwa ngo tumuhe ibipimo tumenye ingene ubuntu bwiwe bumeze ibyo bita personalite ingene amerewe igituma yabigize. Mugabo muri rusange usanga ari abana by'ukuri bakuriye mu miryango igatekanye, ugasanga ubuzima nta gaciro baguha.
Urakoze cyane. Reka duhe akanya na Louis Michel. Uraho neza Louis Michel?
Muraho cyane washuti we.
Ego turaho turakomeye.
Mukomere amakuru cyo ngaho muri Amerika.
Twese turaho, urakoze cyane. Akabeho gusa niko katurembeje muri iyi minsi.
Akabura?
Akabeho, iver.
Imbeho mbese cyakomeza?
Irakomeye cyane, izuri nzara.
natwe dufite imbura nyinshi nangaha yirango ariko ntabwo bikabije turayishaka twebwe uko turimo turakora.
Icyumviro none ku kiganiro cy'uyu munsi.
Njye rero mfite ikibazo cyo kubaza umupsikologe. Eske bira bintu biri mu gihugu hose cyangwa nyikazi imwe na zimwe ahantu hamwe na hamwe. Bira bisari mu gihugu hose agateka k'umwanya rwose kaba katubahirirwa. Ariko kaba dufite n'akangaka. Aratubwiye ngo bari abantu bakora bira bintu ngo bashobora kuba bafite ibibazo biri psikolojiki. Eske birashoboka ko abo bantu bafite ibibazo ariko se mu Rwanda bapfite mu Burundi habaye ibintu bikomeye cyane kuburyo bishobora gukomeretsa ubwonko bw'abantu bakagira ibibazo biri psikolojiki. Ese niba bahari abo bantu bagaragara gute mbere kugira ngo bakumire umuntu ngo kubajyana muri gereza? Kumujyana muri gereza yamaze kwica umuntu, yamaze kumuhamba, yamaze kumuca igikondo. Ese birashoboka kugira ngo abo bantu wa psikologi bagaragare hakiri kare bashakwe abo bantu bajye kugurwa ariko agende nta kintu yari yakora cyari yamara guhamvuga cyangwa cyari yamwica? Murakoze cyane cyoro cyane n'icyo ndicyo.
Murakoze cyane Louis Michel. Reka twakire n'ubundi. Ego, urakoze. Reka twakire n'ubundi munywanyi yitwa Steve. Steve, uraho neza? Steve, uratwumva? Steve, telefone ikira mugora gato, reka duha kanya mediatrice niba ruta psikologe mbere yuko Steve agaruka ku murongo. Steve, ndumva ndabwiye ko ukiri ku murongo. Steve, uratwumva?
Ego, ndawa.
Amahoro neza.
Nakonzaho.
Duga kwijambo Steve.
Ya ku banda cyo kagadimwe nashaka kwanza kumenya icyumba muri kuno munsi.
Reka Steve, sinzi numva utakurikiranye ikiganiro neza, reka tubanze duhakanya umuganga hama urumva ikiganiro cy'uyu munsi tutarinze gutakanya kenshi kuko abanywanye ni benshi ku murongo. Psikologi ni baruta turi kumwe nawe ariko aradufasha gutegera ibijanye n'inyifato z'abantu cyane cyane iyo habaye amabi akorewe nk'abana arenze urugero. Tuko turavuga kubijanye n'amabi twari twumvise mu minsi yahera, impamvu yavyo n'ingene vyo vugwa ku bantu. Madame Nibaruta, kuri Louis Michel yavuze ati vyo bari mu gihugu cose kumbure ni ibintu bisanzwe biba nkuko wabivuze, ahantu abantu baba barahahamutse haba ingwano haba ibibazo by'ubuzima. Ati umuntu yo mumenya gute yuko ari umuntu atameze neza? Yabaje ico kibazo.
Mu bisanzwe ibyo si nyifato cyangwa si ibintu byihari igihugu cy'Uburundi gusa, bishobora kuba biba mu Burundi no mu Rwanda ugasanga biriyo, muri Amerika ugasanga biriyo, mu Bufaransa ugasanga biriyo. Si ibintu biraba igihugu cyacu, naho abantu baciye mu bibazo bitandukanye bose ntibaca bagira ikibazo kijyanye n'iyamuka cyangwa ngo bagire izo nyifato zidahumuriza. Urumva rero kugira ngo ushobore kumumenya cyangwa kumubona, ntushobora gufata umuntu ngo uce umujyana muri gereza nk'uko yareka arabivuga, ahubwo bakwiye gutunganywa. Hakwiye gutunganywa ibyo bita therapie sociale, abantu bakabafasha guserura ako kantu akababakiye ku mutima. Ibyo rero urumva si ibyo mu Burundi gusa, n'ahandi hose hashobora kuba harabaye ibibazo cyangwa ariko hari ibibazo. Twama tubona no mu bihugu ibyo bya rutura bishika, abantu bakagandagura abana babo cyangwa bakagandagura abakenyezi babo. Ibyo ni ibintu biva ku bintu bishobora kubaho mu gihugu cyangwa bishobora kuba ku muntu ku giti cyiwe. Icyo umuntu yohanura ni icyo cyo kugira icyo bita therapie sociale cyangwa kuvura mu buryo rusange mu kivunga ababijeje cyangwa abarongozi cyangwa amashyirahamwe atandukanye arashobora gutunganya bene ubwo buryo bwo kuvura abantu muri iyo ntumbero yo gukinga. Iyo umuntu apfuye ubuzima ni katihabwa, iyo umwana acitse ukuboko ni igihugu kiba gihonze kuko uwo mwana yofashije guteza imbere igihugu canke guteza imbere mbere n'umuryango wiwe.
Kuri ico uvuze nyene psikologe, wavuze therapie sociale kuvugwa ku bwinshi mu banyagihugu mu kibano, uduha akarorero ka therapie sociale ukuntu yokogwa nko ku bategetsi n'abandi bajejwe intwaro baba bariko baravyumva bufasha abanyagihugu gute?
Cyane cyane no kureka no gutunganya ku buryo abantu bajya hamwe bakavuga ibyabatikiye, hanyuma hakabara abahinga babinonosoye bakabagirira cyo bita écoute thérapeutique ari ubuhinga bwo kumviriza kuburyo umuntu asohora akamubakiye. Hanyuma ikindi nacyo mbona cyatitutse mu gihugu cyacu ni ugutamba za ntambo z'ikirundi burya zijya zirafasha aho abantu batamba ku manza haba ku bugeni cyangwa ahandi ugasanga umuntu ariko arasokora ariko arasohora ibintu novuga ibyo bita amatension intractifique cyangwa ibintu nyine biri muri we mwaba usanga atazi ko afite n'uburyo bwinshi ubwo n'uburyo muri bimwe n'ibindi kandi abantu nyine bakabisokorora atagwanko rurimwo atakugira inzigo muga umuntu bagashyira imbere gusokorora umubabaro yagize byamushikiye kubisiguro kumufasha nyene kuremarema ibikomere afise indani hari uburyo ntosigurira ngaha bwose ngo nshobore kutese ushobora gusanga bariko batwumviriza atarabizi ibijyanye n'inyafata ugasanga sinshoboye kubibashikiriza neza uko nabwiriza kubibashikiriza ubwo n'uburyo mu bundi ibyo bita therapy de groupe ni ukuvuga kugira imigwi bakaganira hakaba harimwo mu mugwi umwe abizi ibijyanye n'inyifato bafise inyana babumviriza uwo bikenewe uko avugwa akavugwa kuko kenshi muri iyi myaka itandatu ndiko ndakora aka kazi hari abo nshobora mpora nakira urababura amatiro ubwiye ukaraba kure ugasanga uwo muntu yarakemuye mu bibazo by'intambara izi ntambara usanga ziba mu bihugu byacu cyangwa ugasanga yarasikiwe n'ibintu kanaka by'ukuri biteye ubwoba ubyumvise cyangwa biremereye cyane
nk'uko bivuze ntibofashwa cyane muri kino kiganiro cyonyine ariko kumbure bariko barafashwa nk'abamuhaye ibyumviro by'ibyo bokora ku gutamba uko kumvirizwa bakaja hamwe ni ibintu bihambaye cyane nk'uko bivuze abantu kumbure kera bahora bidagadura bakatamba bakagira ukundi basubiriye kubisubiramo kumbure ibyo bafasha. Tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika dufite Diomede ku murongo. Diomede uraho neza?
Na mahoro neza je ni muraho ngaho
kuri cyane. Oya si je ni ni Orian. Wihenze gato.
Eh. Ni Orian.
Ora kunda je ni cyane.
Eh. Orian ni sono.
Ni satra.
Erega no kubera urabona ibyuma byiyo birahindura kuko nanje urumva cyane cyane kwirwa mu.
Amajwi yego amajwi sana yaso. Yego duga kwijambo Diomed.
Yego ni byiza nanje kuramutsa ndamutsa nawe ariko arumuriza ibyo bya Amerika bose. Ego kibazo de nagenda mwibarize mutumire ndamura mugiye mutumire. Ako mugiye mutumire.
Amahoro.
Ego ni byiza kuduha umuco ngaho kuziga Amerika. Dusanzwe bamwe bamwe tutarabona kuziga Amerika abantu b'abakenyezi basanzwe barongoye nyine ibintu byerekeye byo kuvura abantu mu ntuze muri SIDA. Reka rero ndakwibaza ikibazo kimwe. Ego nyako ndakibariza ikibazo kimwe anaho babubiri nyako wawa mbe wewe urabona turabye hari abantu benshi barwaye indwara zitandukanye basanga agwaye indwara zidakira nk'iyi ndwara ya SIDA kuko yandikiza abantu benshi hari abantu usanga bakora ibintu by'ubusambanyi ugasanga bariko barakora ubusambanyi none nk'abo bantu mwokora iki kugira murabe uko nyine mubatuza cyangwa mubaharire hari ibivomo kuko turabye kenshi hari abantu bamwe banduza abantu baragwaye none nk'abo banduza mubaha impanuro irihe mubahanura gute kugira iyo ngeso mbi kugira bayihebe icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo mwebwe ku bwanyu warumvise ko umuti wa SIDA ngo wobuhari none mwebwe ku bwanyu muba mufise imiti irenze kuvura SIDA
cyo nica kabiri. Diomede psikologi nibaruta araba cyane cyane kubijyanye n'inyifato abura cyane cyane kubijyanye n'inyifato. Reka yishure icyo kibazo cyawe cerekeye kumbure aba bantu
inyifato cerekeye kindi cya gatatu. Nagenda mwibarize ego turabye nyakubahwa inyifato hari inyifato Uburundi abantu b'abakobwa bato urwaruka usanga n'abahungu b'urwaruka ugasanga bifata imyifato mbi mwebwe urwaruka mu muri kurabumbiriza mwebwe moruha ntanuye yihugira nifato mbi ireke gutera ino mu Burundi bwaje canke ubindi bihugu byose twumva hari gwaruka imwe imwe tifata neza kwerera ingeso mbi.
Urakoze cyane Diomede. Reka tubandanye. Tubandanye twakire na Federico. Wiriwe neza Federico?
Wiriwe neza Oriane.
Urahura komeye.
Yego ndahanda komeye.
Ni byiza. Mbe utuhamagaye uri he?
Ndi mu gisagara cha Bujumbura. Neza neza mu Kabondo.
Ni byiza cyane duga ku ijambo.
Yego naje nagomba kubanza kwiyamiriza ya nyifato yo kugirira nabi bajya bijya bibondo. Kukubera twese ngaha muri kino gihe gucacu. Abana nabo kubaha umwana naho yo kwibinjya mu nkono atari uramureka abana nabo kubaha nabo gusonera hanyuma ikindi uwo nagomba gushimira cyane uwo mutumire ku nyinshi nziza ari karatanga nongera ndamubaza siko turaraba rimwe rimwe hariho amashyirahamwe yitwa ngaha muri kino gihugu cyacu yitwa yuko haranira ngo agateka k'abana mugabe amashyirahamwe uri kuraraba nka Dieu sanswe ndongo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu iri kurara abatugize ati turacyagenda kubabwira ati inge dukorane muduhere impanuro aba bakobwa urabona aba bakobwa benshi bakora akazi k'ubuyaya ikamere rimwe n'imwe n'abahungu n'abantu baje muri aka kazi mu ntambara yateye umwaka w'1993 benshi turangara abandi twirikirwa ababyeyi abandi duhura n'ibibazo bitandukanye rero turiko turagerageza kwegera aya mashyirahamwe yandi tukababwira ati nimuduhe inyigisho kubera abakobwa benshi batwara inda z'indaro atipfuza badufashe kugira babubake mu mitwe kugira dushobore natwe kugira iterambere badushimoza kujya kw'intuze nta no kuruha banatwakira rimwe rimwe bikatubabaza mugabo rimwe rimwe bariko baragenda gusaba amafaranga bajya bazungu bagenda bavuga yuko bariko bafasha abantu bine ariko ntabyo bakora ibyo bintu n'ukuri muri azo shaka muri abanyamakuru banyu babatohoreze nuko biri nuko bimeze mugabo rero mutumire nka mushimira cyane aragerageza rimwe rimwe hari n'abakozi benshi bo mu nzu y'ama yafashije arabona yuko abantu ari abantu hanyuma akandi nako nashaka kumubaza nagomba kumaza hariho abaganga bamwe bamwe barenga amantuze ni mu bijyanye n'ibyo by'imyifato hariho abaganga bamwe bamwe iyo bagiye kubitura umurwayi bareka kukwakira nk'akarorero nkagiyewe muri iyo minsi iheze naragiye kwa muganga shyikira umuganga saa tatu hari ngo zari nagiye mu rugendo rw'akazi hagera saa cyenda karanyakira ryari iryinyo hari ngozi kuri hopitali ngozi hanyuma hageze saa cyenda ngo nutahe ngo uzogaruke ibyo kandi nari ndwaye cyane icyo gihe mugo nuko nari mfite udufaranga dukeye cyane aza kuri pipe aho mba ndiko mvugira nka wa munyagihugu muto muto atadufaranga two kwifasha abafite nk'umuganga aba afite imyifato nk'iyo urumva nk'abo bantu yuko umengo baba ari abantu baba baratuye mutwe agasanga uri kubapfindanira ku bantu nta muri turaraba neza hariho n'abantu bapfa yitabira imana kwa muganga yashyikiriye umuganga ugasanga ntamwitaho ntayibona mbwa ibyo bikaze mu bitaro bya leta muri prive ibyo ntabihari ni ukuri azaragerageza gufasha kubaka imitwe y'abantu hanyuma namwe turabashimiye cyane kwa nko kwigura mwagize mukadutumira abantu bo ku mpande zitandukanye bishyira ibibazo neza nk'abo murakoze cyane imana ibaheza
Frederico turagushimiye cyane rwose nawe ku ntererano yawe n'ibibazo
yego
kaduha akaryo rero psikologe nibaruta ku kibazo cya Diomede yavuze ahanini ku bijyanye nk'abantu baba baranduye umugera wa sida bakawanduza abandi navyo nyene birajanye n'inyifato bigenda gute n'izihe mpamvu Federico agarutse ku bibazo bibiri kimwe cerekeye abajejwe abitwa ko bajejwe gateka kazina muntu batariko barakora nk'uko bamwe nk'ishyirahamwe giwe bipfuza ko bokoze mu kumviriza ibibazo by'abanyagihugu ngo babafashe ariko bakaba bitwa ko bafasha mu bijyanye n'agateka ka muntu aravuze kandi no ku bijyanye n'inyifato z'abaganga abantu benshi baridogera inyifato z'abaganga z'ukuntu bafata abanyagihugu nk'uko kuntu yagiye aramara ayo masaha arindiriye umuganga kumbure ntibamubwira impamvu atatu adashobora kuvugwa bakamubwira ati garuka ejo n'inyifato zitandukanye dukunze kumva abantu bidogera inzego zimwe zimwe mu baganga nabo nyene barabidogera ubuhanura iki ubivuga ku iki
Diomede yavuze ikintu gishobora kuba gihari kandi kerekana uwo muntu abigire ko by'ukuri aba ari umuntu akora ikibi ibyo nabyo urumva bivana n'ibihe abarimwo bikavana n'ubuntu bwiwe urumva aho sino bisigura cyane rwose nicyo kimwe nabo bagirira nabi cyangwa basinzi n'uburyo bwo kwica mugabo butandukanye n'ubwo n'ubusanzwe bunzi bumenyerewe cyane urumva bivana n'ubwo buzima bw'umuntu n'ubuntu bwiwe icyo twita personalite cyane umubabaro wenze urugero avuga ati ibi bintu sino bibamo jenyine reka n'uwundi muntu abibemo dusangire uwo mubabaro ni ikintu nyine kidasanzwe kuri uyu nawe umuntu ahishije gushyikiza icyumviro kijyanye n'amashyirahamwe adafashe uko bikwiye urumva kubera atayandi mashyirahamwe nayo nyine ngo ayo mashyirahamwe ngo ayisigure cyangwa avuge urumva ururimi rw'umwe rukamwera nibaza yuko bakora ibyo bashoboye gukora ibyo nabyo batarashobora gukora nibaza ko bahishije bakumva impanuro zabo bijyanye n'abaganga rero n'izibijyanye n'inyifato ibyo byamushikiye birababaje n'ibyo mugabo ntawuzi kuri urwo ruhande rw'uwo muganga nawe nyine ibyo yari karacyamushora gusanga yarafatiriwe bikomeye cyangwa ugasanga byagoranye nyine babaye bakenya abaganga cyangwa ugasanga
ntabaciriyemo kuri icyo kijyanye n'abaganga hariho abakenyezi benshi dutange nk'akarorero mu mavuriro cyangwa mu bitaro abakenyezi benshi bidogera iyo bagiye kwibaruka yuko batukwa bafatwa nabi n'abaganga ni ikintu kivugwa cyane dukunze kumva yuko ugiye kwibaruka kumbure baba biteze yuko bafatwa neza bakavugishwa neza ariko ugasanga ariko baratukwa ugasanga umenga nti bariko barihanganirwa ni ikintu kumbure abanyagihugu ni uburyo bakunze kubivuga cyane yuko abaganga bafata nabi byo babiva kuki uko kuntu abanyagihugu bumva umengo hariho kudafatwa n'agaciro bumva bafise mu baganga bategezwa ko ari bo bahaye ako gaciro
ubisanzwe umuntu agwaye cyangwa umuntu yibungenza agiye kwibaruka yari umuntu agomba gufatwa neza kuko uko gufatwa uko nyine birashobora kugira ingaruka mbi ku mwana azo kwibaruka cyane cyane no mu mubyeyi atamerewe neza ataba umubyeyi adafise akanovera mu migenderano yazogirana n'umwana kenshi na kenshi rero abaganga burya bakira abantu benshi cyane cyane muri ibi bihugu byacu usanga hari abaganga bakize nk'aho ari ubugene bw'abaganga ugasa usanga umuganga ararengerwa yarengewe rero biragira ingaruka ku magara yiwe ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakarigwa n'indwara ya depression cyane no guhungabana nyine mu mushaha kenshi na kenshi abaganga abavuzi cyangwa abavura baza ku rugero rwa mbere ugereranije n'abandi bakozi ba leta cyangwa bakorera mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu yamariko yumviriza abantu bariko baraniha yamariko abona abantu bamerewe nabi yamariko abona abantu baseserisi ariko arabavura nawe nyine abafise muhira ibyo ashobora kuba ari karacamo cyangwa ugasanga yarengewe yarushe rero ibyo bita nehovozike birakara gukata ishavu umuntu akagira ishavu ry'umurengera ugasanga ntahejeje ngo arabe uwo ari karakarira nawe nyine ko yari amukeneye ko ubugwa neza no gufashwa ugereranije n'ibyo shavu ari karamushyirako niyo siguro nobiha kurengerwa n'abagwayi cyane 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 kuba ariko araca mu bihe bitoroshye mu buzima bwiwe bw'umuryango cyangwa ugasanga ariko n'uwo nyine umurwayi ugasanga aje atamerewe neza bigaca bituma na wa muganga atamwakira neza
urakoze cyane rwose kuri iyo nyishu utanze twibutse abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri Isanga cyerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu abariko baratwumva bariko baragerageza guhamagara ku mirongo ya telefone iriko iratugora gato ntiriko iracamo cyane cyane ku bafise amanimero atangurwa na 69 na 68 na 61 mu Burundi ikumbure yashobora kuba hari ikibazo n'ishyirahamwe ry'iyo telefone ariko buri gihe duhamagaye ndabwiwe ku murongo mu buhinga bw'ibyuma yuko buri gihe bahamagaye izo nimero ntiziriko ziracamo muradutunga abafise izindi mubandanye muhamagara canke abazifise izo mvuze mukoresha izindi Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye ku murongo abashoboye gucamwo hariho Elia uraho neza amahoro neza
Nakwaye mwiriwe.
Mwiriwe neza ari.
Eh ndaramukije nuwo honye gutumire wa munyacubahi.
Mhm.
Maro.
Kome hapa. Icyo nashaka kuvuga uno munsi. Nashaka kubaza abacya ba mama. Baba bari hagati mu gihugu niyo dufate afashwe nyine nk'imbanyi ari nk'umwijoro biraheza bikaborohera kuhashikana narya hamwe hamwe ushobora gusanga hatagiramo barabahatura hose.
Ikibazo kishawe subiramo gato Jonas numva ntagitegereye neza ubajije niba Elia
nari nicyase kumubaza uwa mutumire aryanye ngo hagati mu misozi hamwe mu gicugu nka saa yindwi niyo bishyitse umuntu agafashwa imbanyi nyine hajyanye mu ijoro yuko biborohera gushyikayo naryamwe hamwe ushobora gusanga batagira nk'amabaraba.
Ariko muganga umupsikologe dufise aja avura ibijyanye n'inyifato eri nibaza ko ushobora kuba mutabyumvise neza ntaza kuvura abakenyezi bariko baribaruka afasha abafise ibibazo canke ingorane kubijanye n'inyifato.
Nibaza yuko hoca haza rero kicya kibazo cy'abajya abana bahariya anye ibubanza sinzi yuko no mubaza kakihishura.
Mu majambo make nabo nyine twabavuze ko
bajya abana nk'umuntu yaba yarabikoze baba baramukurikiranye mbega igihano ku muntu akozwe akoze nk'abigahanye abakina gute mbega aho barashaka kumupima bakaraba yuko yobakomeye kuko nta muntu ashobora gukora nk'abijyanye twibaza yuko yobakomeye reka umuntu arashobora kugenda mugabo adakomeye. Murakoze
cyane Elia. Reka twakire na Eric. Eric uraho neza? Urakoze kwihangana, ndazi ko wari uri ku murongo haciye iminota itari mike. Wiriwe neza?
Ego nokuri na ndabashimiye nanje. Ama jere ko ndavuga ibintu twaze imisi tubona aho abana bacika ibikonjo abandi bagashumitwa n'ababyeyi. Yo niko nibaza ko byaba bya bifite ihwaniro n'ibintu tumaze mu misi aho usanga umwana ashaka ikipira kwibarabara aho usanga abana ariko baca imanza uyu bakamukubita uyundi bakamwica ugasanga ndetse abantu bakuze ntibagifite icyo bahanura. Nuvuga kandi ko biva n'ukuntu ngira ngo turazi imaze iminsi iba mu gihugu cacu ubumenya ikiremwamuntu ni agaciro gakwiye gifise ngira ngo rero bigaca bituma abantu batacihanganiranira mu wese akora icyo ashatse. Ubu twe turaba iyo nkuru yabaye harahetse ukwezi abana baciye ibikonjo muri iyi minsi byase babica abandi wumva nk'uko umenga n'ibyashikiye aba mbere ntaco byababariye. Rero nagira mbaze umuhinga yabinonosoye icyo uwo bategekanya nyambari nk'uku gutegura inyigisho boha abantu nyambari gutegura inyigisho boha abajene kugira barabe neza na neza ko ibintu byogabanuka canke yinze ko botegura nka terapi botanga kuri abo bantu sinzi bagasibira imigwi y'abantu bokwigisha canke bokushishikara gusumba iyindi. Murakoze.
Murakoze cyane Madame Nibaruta ku bibazo vya Elia na Eric mu majambo make. Hama nyuma yaho y'inyishu yawe turaza kuraba ico leta yitaye ukuntu leta yitayeho kiriya kibazo c'abana bibubanza kuko ndumva ko abatari baki vyarababaje cyane kumva abo bana baraciwe ibikonjo. Turaca tugaruka. Murakoze cyane.
Yariko aravuga yuko uwo Elia wewe nibaza ko yabaje ikibazo kitajanye no na ngira muto mutumiriye muganga aheza muraje uwo nawe ahagije kuvuga avuze abagize yuko hari inyigisho twaba dutegekanya turadutegekanya gose ashya mu makori y'abarundi n'abarundi kazi niyo yatumye twiga twatunganije rero ku rubuga ngurukana bumenyi inyigisho zitandukanye twishyura ku bibazo uwo ari we wese ashobora kutubaza ari umvise ikimubakiye naho kitoba kijyanye n'icyo turabyishyura ama abashoboye kwakura arakura tugaheze tukabafasha. Hari umufise ibibazo bitandukanye arashobora kuja kuri paje ya kabine paje Facebook yandika kabine de psikologe Nibaruta acha ayikunda
ibyo akagira icyo bita like hanyuma amakuru yose cyangwa ibintu byose akeneye kubaza ashobora kubibaza umunyori wose.
Urakoze cyane madame Nibaruta. Reka nk'uko nabibabwiye dushiremo inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yadushikirije kukuntu leta yitayeho icaha cyakozwe kuri bari abana baciwe bikonje. Tutega amatwi Fidel Antoine.
Nurubanza rwaburanishijwe mu maso y'umushikiranganje w'ubutungane n'abandi bategetsi bakomeye bo mu butungane mu gihugu cy'u Burundi bitari bimenyerewe mu manza zicibwa mu Burundi. Urubanza rutangura umushikiriza manza yagirije Ndayikengurukiye Shadrack w'imyaka 19 gutema ibikonjo yabigambiriye abana babiri Bizimana Richard w'imyaka 5 na Ndayikengurukiye Aline w'imyaka 9. Nica abagirizwa biyemereye imbere ya sentare bavuga ko babikoze uko bari bamaze iminsi bibwa ibigori mu murima wabo. Urubanza rwaciye ruja kuburanishwa mu mwiherero ku ruhande rwa Bayubahe Didier. Sentare ivuze ko akiri muto atarakwiza imyaka 18 inayicese yugururiwe bose yacikomeza ku ruhande rwa Ndayikengurukiye Shadrack aho yemereye ko yabikoze kubera ishavu rivuye ku buryo bibwa mu mirima. Niko gusaba sentare gucinwa n'ingufi. Inyuma y'iminota 40 sentare ivuye mu mwiherero yiga imburano z'impande zose yagarutse gusoma ubwo yaciye Ndayikengurukiye Shadrack yaciriwe umunyora w'imaga w'imyaka 20 ihadabu yumba 300 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4 ku miryango y'abana baciwe ibikonjo. Bayubahe Didier yaciriwe umunyora w'imyaka 4 ihadabu y'ibihumbi 300 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4 ku miryango y'abana baciwe ibikonjo. Inyuma y'urubanza Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi yavuze icatumye aza gukurikirana urwo rubanza.
Icatumye rero no rubanza guno musi tuhitaho gusumba izindi nuko no rubanza rudasanzwe rufatiye ku bintu byabaye bikaba kubana bakiri batoyi cyane. Mwabonye yuko ari abana babiri batoyi batarakwiza n'imyaka 12 baciwe ibikonjo babicibwa n'abandi. Novuga ko si abana kuko muri bo harimo ufise imyaka 19 undi afise imyaka ishika 16. Utwo twana turavye urabona yuko ko biri kose nta kintu cyo kuvuga ko bagomba kugirira nabi abo bantu carimwe.
Mbega rubonye gute?
Kenshi abantu bamenyereye yuko iyo umuntu yakoze icyaha agacigwa gufungwa arafungwa ugasanga ibijyanye n'indishyi biciye biherereyo ugasanga hari n'abantu bavuga ati nzokwica cyo ngenda nicare mu munyororo hariye. Ubu rero twagomba kubereka yuko tubisezereye. Turashimiye sentare cyane ku ngingo yafashe ko yavuze iti aba bantu barahanijwe umunyororo umwe w'imyaka 20 uwundi nawe w'imyaka 4 ati kandi indishyi y'akababaro ni miliyoni zingahe ati kandi izo miliyoni tubahe amezi 6 zo bazirishye bakaba taraziriha tuzogenda dufate itongo cyangwa icyo ari cyo cyose batunze kigurishwe kugira ngo uyakorewe icyaha ashobore kuronka indishyi y'akababaro.
Umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi avuga ko ugwaciwe kubijyanye n'indishyi y'akababaro rugiye kuba karurewe ku manza zose.
Ubu rero abantu bose bamenye yuko indishyi y'akababaro sentare iriciye izofatira haba ku mafaranga ushoboye kuyatanga ayatange. Udashoboye gutanga amafaranga nawe azogenda bakati igipande cy'itongo bagurishe kugira ngo uyo yakorewe icyaha ashobore kuronka indishyi y'akababaro. Rero bajya bavyeyi mu byashitse mu bihano byatanzwe nabo nyene barimo kuko nibo bazoriharya amafaranga kuko nk'urya mwana atarakwiza imyaka 18 nibo bazoriha kandi no kuri urya nyene akwiza imyaka 18 umugabane we uri mu itongo kwase uzova harya nyene ku itongo kwase. Rero abavyeyi bagarukira indero y'abana bamenye yuko nejo nejo bundi umwana utamukurikiranye ivyo ariko arakora ejo akoze icyaha niwe nawe urimwo bazocishura.
Umushingwa wa manzi Rambo na Dedo aburanira abana batemwe yagize ico avuga ku rubanza rwaciwe na sentare nkuru yegukira intara ya Gitega.
Twakengurutse cyane kuntu urubanza rwagenze kuntu abacamanza babyifashemo gihano bakiriye bajya bagize ba nabi twagikengurutse ariko ku ruhande rwo gusaba indishyi y'akababaro ntitwayikengurutse kuko twa twasavye amahera ashika nk'imiliyoni 60 ariko bagaca bagira miliyoni 4 rero nibyo tutashoboye gukengururuka ko kubera ibyo baciye bikonje abana igihano twakengurutse mugabo indishyi y'akababaro ne tutakengurutse.
None muzava mu ngururutse
byerekeye indishyi turashaka kunguruza mugabo kubyerekeye igihano twakengurutse.
Abagirizwa bategetswe na sentare kuri indishyi y'akababaro mu kiringo kitarenga amezi 6 mu gihe ico kiringo corenga batarariha. Sentare yamenyeshe ko izoca igurisha umugabane w'itongo abo bagirizwa bogabanye amahera avuyemwo aje kuri iyo ndishi. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ndashimiye mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana gukurikirana iyo nkuru hafi yakoze. Rero twari turi kumwe na psychologue Nibaruta mediatrice ariko aradufasha kubijanye n'inyifato ikibazo cy'inyifato y'abantu abifuza kumurondera ku murongo wa telefone ashobora bashobora kumuronka kuri 79 35 15 15. Ndasubiramwo 79 35 15 15. Cari kiganiro rero cerekeye amagara y'abantu. Ndabashimiye mwese mwacitavye na mediatrice Nibaruta cane cane mutumire wacu n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese umunsi mwiza.
Muteza matukuri ya Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC.